muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Njuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Fideni yo ngabo ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero 19.22. Mu gisagara cya Goma mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu bafatanije n'amashyirahamwe ategemeye leta bazindukiye mu myiyerekano banebagura iduga ry'agaciro k'idolari mu gihugu cyose.
Ubu ngubu ku isoko idolari riri kuvunjwa kuri 2600 francs. Umwe niwo rihagarariye, nabwo buri muntu ari kuzamura ibiciro nk'uko ntashaka, buri muntu afite igiciro cye.
Uwo ni umunyagihugu aba mu gisagara cya Goma. Umunyamabanga mukuru wa ONU yasavye Uburusiya gusubira mu masezerano bavuyemwo ajanye n'ingano n'izindi ntete zaturuka muri Ukraine zija mu mahanga biciye mu nzira y'amazi yo mwibahari yirabura. Indege ya gisivile yagize isanganya mu bumanuko bwa Sudani hitana abantu 9 barimwo abasirikare 4. Igitigiri cy'abantu basize ubuzima mu isenyuka ry'inyubakwa muri Cameroon kimaze gushika kuri 33. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ibi Antonio Guterres yabivugiye i Roma mu Butaliyani mu nama yiga ku kibazo cy'ibiribwa ku isi.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yasavye Uburusiya gusubira mu masezerano bwavuyemwo ajanye n'ingano n'izindi ntete zava muri Ukraine zija mu mahanga biciye mu nzira y'amazi yo mwibahari yirabura. Idondido kuri iyi nkuru na Tim Ishimwe.
Ibi Antonio Guterres yabivugiye i Roma mu Butaliyani mu nama yiga ku kibazo cy'ibiribwa ku isi. Yasabye Uburusiya gusubira muri amasezerano yumvikanisha ko ibihugu bikennye ari byo bishobora kuzahababarira byishyura ikiguzi kiri hejuru. Uyu munsi ku wa mbere bukoresheje utudege tutagira abadereva, Uburusiya bwagabye ibitero maze gusenya ububiko bw'ibinyampeke bwari hafi y'umugezi wa Danube. Ibi bitero byari bigambiriye kwangiza umuhanda ukoreshwa cyane werekeza mu murwa mukuru Kiev mu rwego rwo kwagura ikirere gikoreshwa n'Uburusiya. Ni ibikorwa byatangiye mu cyumweru gishize nyuma y'uko bwikwiye mu masezerano ajyanye n'ihorezwa ry'ibinyampeke binyura mu nyanja y'umukara. Kugeza ubu rero hari ubwoba butewe n'uko ibiciro by'ibigori n'ingano bishobora gutumbagira bitewe n'ibitero byo mu ijoro ryakeye, ibishobora kubangamira uburyo bwo kohereza ibikenewe mu mahanga.
Zatim kuri iyo nkuru. Indege ya gisivile yagize isanganya mu bumanuko bwa Sudani hitana abantu 9 barimo abasirikare 4. Ibindi kuri iyi nkuru na Geoffrey Mutagoma.
Ibyo byatangajwe n'inzego za gisirikare muri Sudani zemeje ko umwana wari muri iyo ndege yashoboye kurokoka. Ihanuka ryayo ryabaye mu gihe hashize iminsi 100 na Sudani iri mu ntambara ingabo za leta zirwana n'umutwa wa Rapid Support Forces wayigometseho. Iyi ntambara yateye abantu babarirwa muri za miliyoni guhunga. Umukozi umwe mu miryango itanga imfashanyo ku mpunzi muri Sudani yatangaje ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko iminsi iri imbere ishobora kuzaba mibi kurusha. Abakora mu miryango ifasha izi mpunzi kandi babona ko intambara ibera muri Sudani muri iki gihe ishobora gukwira no mu karere kose.
Tugushimire Geoffrey kuri iyo nkuru. Igitigiri cy'abantu basize ubuzima mu isenyuka ry'inyubakwa muri Cameroon kigeze kuri 33. Oriane itanga ishaka arabandanya iyi nkuru.
Icyo gitigiri ciyongereye inshuro zibiri ku cyari kizwi mu gihe abajejwe gutabara imbabare bakiriko bararondera abandi bantu bashobora kuba baguye muri iryo sanganya. Celestine Ketcha Cortez, umushikiranganji ajejwe inyubakwa n'iterambere ry'uburaro, amenyesha ko abantu bashika kuri 33 bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu isenyagurika ry'iyo nyubakwa y'amagorofa 4. Ibyo byabaye mu gisagara cya mbere kinini muri icyo gihugu i Douala ejo ku munsi w'Imana. Kurte avuga ko ibiziga by'abo bantu byatowe mu gitondo cyo kuri uno wa mbere kandi ko abandi bantu bitavye Imana bageze ku bitaro. Yongeye ko abandi 20 bakomeretse bikomeye kandi ko ubuzima bwabo bugeramiwe. Lieutenant Colonel Abdel Kadri, umukuru w'ibiro bijejwe isanganya n'imiriro, avuga ko iyo nyubakwa yasenyutse iri mu kigwati cya Ndogbo. Akavuga ko muri ico kigwati bamubwiye ko iyo nyubakwa yari ishaje cyane kandi yari ifise imigaga myinshi imbere y'uko isenyagurika. Umukuru w'igihugu Paul Biya yasavye umushikiranganje ajejwe inyubakwa gusuzuma ivyononekaye. Inyubakwa zirasenyagurika cyane i Douala rimwe na rimwe bitewe n'ihindagurika ry'ibihe harimwo n'isenyagurika ry'imisozi.
Umugwiza tunze akomeye cyane ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Elon Musk aherutse kugura urubuga rwa Twitter, yashize ahagaragara ikimenyetso gishasha kiranga ugo rubuga inyoni y'ubururu yari hasanzwe iruranga yasubirijwe n'ikimenyetso cy'urudome X. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Geoffrey Mutagoma.
Umuherwe Elon Musk yabikoze mu rwego rwo kuvugurura imikorere y'uru rubuga mpuzambaga yaguze miliyari 44 z'amadolari ya Amerika umwaka ushize. Musk yahinduye ikimenyetso cya Twitter bwa mbere ku rubuga rwe agaragaza inyuguti ya X y'ibara ry'umweru wanditse mu mukara. Yahita asohora icyo kimenyetso gishya giteganijwe no kuzahindurwa ku biro bikuru bya Twitter biri San Francisco muri Leta ya California hano muri Amerika. Abasanzwe ku rubuga rwa Twitter bafunguye bakoresheje mudasobwa nini zikoreshwa mu biro, ubu batangiye kubona ikimenyetso gishya cya X. Ariko kuri telefoni zisanzwe haracyariho inyoni y'ubururu. Kuri ubu urubuga rwa X @.com rwahujwe n'urwa Twitter @.com, mu gihe hasigaye igihe gito ngo uru rwa nyuma rukurweho burundu. Ivuguruyamikorere kuri uru rubuga riri mu migambi miremire Musk rufitiye yo gushyiraho uburyo rwakora imirimo mishya inyuranye, irimo guhamagara kuri video, kwandikirana bisanzwe, gukwirakwiza amashusho no kwishyurana. Ibi bijya gusa n'ibikorwa n'urubuga rw'Abashinwa rwitwa WeChat. Asubiza ku kibazo cy'inyito y'ibizandikwa kuri uru rubuga rushya ubusanzwe byitwaga tweets mu rurimi rw'Icyongereza, Musk yavuze ko noneho bigiye kuzitwa X's. Inyuguti ya X ntabwo ari nshya mu bucuruzi bw'umuherwe Elon Musk. Asanganywe n'ikigo cy'ikoranabuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere cyitwa SpaceX. Mu mwaka w'1999 yatangiye ubucuruzi, nabwo yahaye izina rya X@.com. Gusa abahanga baravuga ko iri zina rishya rizagora bari basanzwe bakoresha urubuga rwa Twitter, bari bamaze iminsi barambagiza izindi mbuga mpuzambaga bazarusimbuza nyuma y'amavugurura atari make Musk yari amaze iminsi akora kuri Twitter.
Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kuvuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no kuri internet we akabarungu radio yacu veo akabarungu com, no kuri YouTube na Facebook veo a radio yacu amakuru iyo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'igihugu abanyagihugu bafatanije n'amashyirahamwe ategamiye leta bazindukiye mu myiyerekano banegura iduga ry'agaciro k'idora mu gihugu cyose. Inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera adufitiye.
Iyo myigaragambyo yatangiye agana saa 12 za mu gitondo mu bice bitandukanye bigize uyu mujyi. Abigaragambya bateraga amabuye mu muhanda banga kwagira imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga cyose kinyura muri uyu muhanda mugaruvago mujya sake mu teritwari ya Masisi. Muri karitsiye za Ndosho, Katoyi na Mugunga, zimwe mu zigize komine ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma, hari abantu hafi 200 bari bitabiriye ubutumwa bwo kwigaragambya. Iyi myigaragambyo yatumijwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Societe Civile yo mu mujyi wa Goma, abaturage nabo biyongeramo. Abigaragambya barinubiriza mu karyidorari ry'Abanyamerika kurusha ifaranga rya Kongo ku isoko. Mu kwezi kwa kane gushyize, idorari ry'Abanyamerika ryavunjwaga amafaranga y'amakongomani 200,000 rirazamuka rigera ku 200,200 na 2,400. Ukwezi kwa karindwi gutangira rigeze ku 200,600. Abanyekongo bamwe bavuga ko ibi biterwa n'uko hari ibihingwa byavaga mu teritwari ya Masisi na Rucuru bitakigera mu mujyi wa Goma n'ahandi kubera impamvu zirimo intambara. Bamwe mu bo Radio Ijwi rya Amerika ryabashije kuvugisha muri imyigaragambyo ahitwa Majengo bagize bati:
Leo tulifanya hii manifestation kuambia guvernema.
Ubu ngubu turi mu myigaragambyo mu rwego rwo kubyira guverinema yacu ishyireho politiki nziza y'ubukungu n'imari, ngo ntabwo byumvikana ukuntu twebwe abaturage twatangira kuvunja idolari mu 2,600 kandi turi mu gihugu cyacu. Ibyo ntabwo tubyumva rwose. Abayobozi nibatubwire niba babinaniwe, twebwe dushyireho abayobozi bazabishobora. Kuko ubu ngubu icyo dukeneye ni ukubona amafaranga yacu y'amakongomani nayagira agaciro. Abari bateguye imyigaragambyo bahamagariye abantu bose kuyitabira mu masaha yose ya mu gitondo. Ariko uyu mugambi ntiwabahiriye, kuko ahagana saa 2 za mu gitondo abashinzwe umutekano boherejwe ku bwinshi mu duce twaberaga mu iyo myigaragambyo. Abari bayirimo mu gace ka Ndosho bose bahise bashwiragizwa na polisi y'igihugu ihita yerekeza mu tundi duce. Saa 3 n'igice za mu gitondo akazi katangiye gukorwa. Turage bari muri imyigaragambyo baravuga ko babangamiwe cyane no kubona amafaranga y'amakongo mana atarimo kugira agaciro ku isoko.
Ubuyobozi turabusaba kuturwaneho imanuri dolari wenda tureko ryasubira wenda hasi cyane wenda byadufasha kongera kuzamura ubuzima tukara ko twabaho neza.
Uri kujya mu soko no kugura itomate ngo nibiko mu $1 ibintu byarazamutse.
Abacuruzi mu masoko nabo bavuga ko barimo guhura n'ingaruka mbi zo kuzamuka ku idolari. Uyu ni Lucien Zawadi umwe muri bo. Tumusanze muri butike iri muri Keshero imwe muri karitsiye zigize komine ya Goma.
Idolari ryahenze cyane ibintu byadukomeranye bisa sinzi ikintu turakora. Urugusanga mbesi ubuzima bwacu bwahungabanye biturukanye n'ibyo dolari ikintu riri kuzamuka buri munsi. Bo ubu ngubu ku isoko idolari riri kuvunjwa kuri 2600 francs 2500 2600 francs umunwe n'umwe rihagarariye nabwo buri muntu ari kuzamura ibiciro nk'uko ntashaka buri muntu afite igiciro cye.
Kuzamuka ku idolari birimo gutera izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku rwego rwo hejuru bigatuma ababyeyi nabo bigunga. Niko Filemo Hakizimana tubwira.
Ryahereye muri 2000 rirazamuka n'ubwo ngoriye ndagusimbira muri 3000 francs congolais. Ino dukunze gukoresha amafaranga y'amakongomani, amadolari ntoto yamenyeye cyane. Ubwo ngo uri kugenda waba ugiye kugura kantu mu soko, wagera mu soko bakubwira aho idolari ihagaze ufite amafaranga y'amakongomani, cyo waruragura nko kuri 10000 francs congolais, bakubwira ngo ni mu madolari ya 10000 francs wayitanga ukabona nta n'ikiguze ugasubirira yaho ngaho ababyeyi bari kujya guhaha nta kintu kibari gucyura hejuru ko idolari atuyobeye buri bantu zo ngo bari kurari nzara.
Ubu abaturage baribaza ibibazo bitandukanye ku byerekeranye n'izamuka ry'idolari. Ese byaba biterwa n'iki? Professeur Rajabu Juma David n'umuhanga akaba n'umwarimu wigisha iby'ubukungu n'imari muri kaminuza zitandukanye zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byerekana ko nta gitutu kibaho mu bigo bya leta. Ntabwo mbaye uwa mbere wo kubivuga kuko ni ibintu bigaragara muri Kongo. Ni ahantu ushobora kubyuka ugashyiraho igiciro kandi ababigiramo uruhare cyane n'abayobozi. Ubwo rero urumva mu gihe abayobozi badafata iki kibazo cy'idolari kuzamuka utya nk'icyabo, ntabwo ibiciro byamanuka. Ni ukuvuga ngo ubwo rero idolari ntiryabura kuzamuka. Murabizi dufite n'amabuye y'agaciro menshi. Ubu muri Kongo idolari riravunjwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2600 kugeza ku 2700 ku masoko yose yo mu gihugu. Minisiteri y'ubukungu n'imari muri Kongo ntakiratangaza kugeza ubu ku bijyananye n'ikibazo cy'amadolari ku isoko. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Rwanda, Kazoza Justin yahora yari aherutse kwimikwa nk'umutware w'abakono yakuweho gihutihuti anasaba imbabazi ku makosa bakoze bategura ibirori byamwimitse. Yimikwa ryiwe yari yamirijwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Rwanda FPR Inkotanyi. Asumutakaboyi adufitiye iyi nkuru.
Abahanga mu by'amateka bavuga ko abakono ari ubwoko bw'abanyarwanda nk'uko bavuga Basinga, Abanyiginya, Batsobe n'abandi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi nibwo humvikanye ko Kazoza Juste yimitswe nk'umukuru wo mu bwoko bw'abakono. Umunyamateka Faida Jean Damascene yasobanuriye Ijwi rya Amerika iby'ubwoko bw'abakono.
Abakono ni ubwoko buzi mu Rwanda kandi bukomeye. Abakono bose bahurira ku maraso y'umuntu bita mukono, niwe bakomokaho bakitwa abakono. Ubwo rero abakono bakaba bavandimwe babega, kuko bega bakomoka kuri Serwega, bakaba bavandimwe babaha kuko bakomoka kuri Muha. Urumva ko u Rwanda rwategekwaga n'Abanyiginya, urabizi. Abantu b'u Rwanda bari Abanyiginya kandi umwami asimburwa n'umuhungu. Ubwo bivuze ko abami bose b'u Rwanda bari Abanyiginya kuko umwami asimburwa n'umuhungu wenyine. Birumvikana ubwo urumva kubwo bwoko ntibuhinduka. Kuri baravuga batubwo abanyenye muri abami, rero indi mirimo ikomeye yo mu gihugu yose igomba kuva mu wundi bwoko. Ni muri ubwo buryo rero abagabekazi kandi umugabekazi yabaga n'inyina w'umwami bategekana n'umwami, ndetse bari no kuri ranka imwe baringaniye bareshya bafite n'icyubahiro kimwe. Ubwo rero mu bwoko bwatangaga abagabekazi mu Rwanda, uvuga ngo bwatangaga abagore b'abami bazanavamo abagabekazi, harimo n'abakono ndetse banakomeye cyane.
Iyi mikwa rya Kazoza ryabereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ku itariki ya 9 y'uku kwezi. byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu nzego z'ubutegetsi bakomoka mu bwoko bw'abakono ndetse n'abandi bashyitsi nk'uko abari babyitabiriye babisobanuye mu nama nyunguranabitekerezo yatumijwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi kuri iki cyumweru. Ibi birori byaje gukurikirana n'uko umuryango wa FPR Inkotanyi ubyamaganye mu itangazo wasohoye ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Umuryango wa FPR Inkotanyi wavuze ko abitabiriye ibi birori banyuranije n'ubumwe bw'abanyarwanda. Ibi byakurikiwe n'imbabazi za bamwe mu bari bitabiriye ibyo birori ku isonga humvikanye wahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney. Abandi bari bitabiriye ibi birori humvikanye basaba imbabazi mu nama yateguwe n'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Kazoza Juste wari wimitswe nk'umutware w'abakono, imyanzuro y'inama yemeje ko akurwa kuri ubwo butware kuko bihabanye n'umwe bw'abanyarwanda ndetse asaba imbabazi imbere y'abanyamuryango ba FPR basanga 800.
Ndasaba imbabazi ibintu yenda bibiri byatumye ngo mu makosa nabo twari kumwe. Ikosa rya mbere ni ukudashishoza, ikosa rya kabiri ni ukutareba kure ndetse nk'uko n'abandi babigarutseho no kwibagirwa vuba amateka yacu tukajya mu bintu twita ko ari byiza ariko mu by'ukuri bitewe n'ubushishozi buke twagize bishobora gusubiza igihugu cyacu habi.
Inama nyunguranabitekerezo yateguwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi yari ifite insanganyamatsiko yo kuvuga ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Gusa ikibazo cy'inama yimikiwemo umutware w'abakono nicyo cyagarutsweho na benshi. Vice Perezida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi Imana Konsore yavuze ko umuryango wa FPR utakwemera abashaka kongera gukurura amacakubiri.
Twakagombye kuba twemera ko ibyuho nk'ibyo twabonye by'abakono bikomeza kuba mu gihugu cyacu turebera.
Mu bitabiriye inama yashyizeho umutware w'abakono harimo na Vice Perezida w'umutwe wa Sena Madamu Nyirasafari Esperance, nawe yasabye imbabazi mu ruhame agaragaza ko yitabiriye umuhango wo kwimuka umutware w'abakono nk'inshuti wari ugiye kwimikwa. Yavuze ko mu buzima busanzwe atari umukono. Mujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yavuze ko kugira ngo iki gikorwa cy'abakono kimenyekane ari uko hari amakuru ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwamenye ko hari abasirikare batatu bafite ipeti rya koloneli bakitabiriye.
Ni abakono ejo ni abashambo ejo bundi ni bande ni abasinga. Igihugu kikongera kikajyamo ibice ubwo byaje mu gisirikare buri muntu areba bi nshaka kwikiza runaka ni abakoresha igihugu nka gisenge.
Iyi nkuru imaze iminsi ivugwa, bamwe bagaragaza ko nta kibazo gihari cyo kuba abantu bakora inama abandi bakerekana ko bakoze amakosa. Munyamategeko Murangwa Foste wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda yagaragaje ko nta cyaha bakoze.
Mu rwego rw'amategeko ubisesenguye yenda ushobora kugenda ukabikuramo ibyaha, ariko nibwira yuko kuri uru rwego ntabwo ari ikibazo cy'ibyaha bakoze cyangwa se ibikorwa bigize ibyaha, ahubwo nuko batatiye amahame y'umuryango bose wahuriyemo.
Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda ubwo yari yitabiriye inama ya FPR Inkotanyi nawe yagaragaje ko nubwo ibipimo cy'umwe n'ubwiyunge bugeze kuri 94%, ko hatabayeho kugenzura icyo ari cyo cyose cyabaca muri bumwe, ibipimo bikaba byasubira inyuma. Kazoza Juste wari wimitswe nk'umutware w'abakono yari asanzwe ari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi asanzwe ari rwiyemezamirimo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarimyi barimira mu myonga y'Imakamba yagereye urugomero ruri mu gice cya Munyika ahagabura amakomine ya Mabanda na Makamba mu ntara ya Makamba barahangayishijwe n'uko urwo rugomero rwabomotse. Abo barimyi bavuga ko iyo ngorane ituma ata mwimbu uboneka, bakaba bageramiwe n'inzara. Inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye, i Kigali.
Akamaro kangaha mu Munyika twarima gaceri nonubu haramaze kuma ntamaze tukironka
kwa ntakiri kintu rutaka niba kugurura baraje ibicafu byagiye by'ibisenyi byaramaze kugara baraje inzugi zose zari yugaye
warabomoye rubomora aho bagwahuriye ruzi.
Abo nabirimizi bari basanzwe barimira mu myonga yegereye urugomero rw'amazi ruri mu gice cha Munyika ahagabura amakomine ya Mabanda na Makamba, aho bagwifashisha mu kuvomera imirima yabo bakahavana umwimbu ushimishije. Ubwo rugomero rwatanguye kubomoka nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri bitewe n'inkukura nyinshi yava mu mazu y'abantu na n'ahandi kuko rutasubiye gutunganywa no kwitabwaho guhera ico gihe nkuko amakuru dukura ngaho abivuga. Abo barimyi barimira muri iyo myonga nta gitigiri cabo kizwi neza, gusa bava mu bice by'amakomine abiri yegereye ubwo rugomero ariyo Mabanda na Makamba. Abaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko ubwo rugomero rwari rubafatiye runini.
Rero kwa rahabomo irusubira muri nyina.
Twaratera umuceri dukuyeho umuceri tugatera ibijumbu tugatera ibigori tugatera ibiharage. None ubu nta nakimwe dawe dutera tarakajumbu gusa. Cyavuye ku bukame bw'amazi baraje zarasifye turabura icyo dufasha.
Abo barimye kandi bafise akababaro ko bagiye kwicwa n'inzara.
Inzara iratwishe abandi bari agaceri natwe turuko abapapamwe bomotse. Abavyeyi kandi abana birwaraje ati none mama muduhiki. Vyimbuka kabisa kubijumu kubiharagi kubigori naborora intuze intori mashu irengarenga nta kintu cyakena. Ariko ubu ni ukame gusa. Twarimbura cyane cyane kabisa ntitwido.
None cyo tubabane nta ya Makamba. Yari ya mbere ku bintu byinjya. Niyo ya mbere yari hari Bujumbura yose ntara zose zaza gusumira Makamba.
Nuko nabanyagihugu ubu ntibaronka ivyo imyimbo bashobora kwifasha mu ngo zabo n'imiryango yabo.
Banavuga ko n'abagoronome b'indimo batakiza kuraba ikibazo kiri muri ako gace, bagasaba ko ubuyobozi bwo bagarukira ko bugakurikirana ico kibazo mu gihe ca vuba.
Ahandi n'amashamba baraheberanye uko nyene atakintu bakorera mu cyo kwitwa ngo n'umuceri. Nk'abakurikirana aka karere kaha hantu bitwa ko bo ari n'abagoronome, twe nitubona mbere ko n'abagoronome bakibaho bakivugwa.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuganye na Elias Nzoyisenga, umuyobozi atwara igisata cyo gutunganya amatongo, kuvomera imyonga no gukingira isi ndimwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Makamba. Nawe yemeza ko uwo mwonga ugeramiwe n'ibura ry'amazi, ariko ko hari biri ko birakogwa.
Atunganywa ni kera, ubu uwo mwonga ntiwifashe neza kuko ibikoresho bimwe vyagiye biravaho. Icyizere kiriho nuko abafundi ba BPAE bakoranye n'abarimyi, tuguma twitanga kugira ngo turabe yuko abarimyi bokoroherwa boronka amazi kugira ngo kumbure bimbure.
Gusa kandi Elias Nzoyisenga amenyesha ko kugira ngo ugorogomero rusubire gukora neza hakenewe izindi nguvu z'abagira neza.
Turiko turadodora ahatandukanye kugira turabe yuko huboneka umugira neza uwoza kugira ngo adufashe ahantu hasubigwemo hatunganywe gushasha canke naho bahatunganye bakurikije uko hari hameze. Turamaze kuronka umugira neza umwe.
Uwo muyobozi yemeza kandi ko bafise uruhombo runini cyane kuko ibyari bisanzwe byimbuka muri uwo mwonga hakoreshejwe ubwo rugomero mu kubivomera birimo umuceri, ibigori, imboga zitandukanye n'ibijumbu byagaburira intara nyinshi.
Abantu urumva himbuka cyane, harimbuka gose. Ivyimbugwa vyava ngaha ntivyagaburirwa province ya Makamba, igisagara cha Makamba gusa. Vyaraja no mu ntara hani mbibe za rumonge cyane cyane na Rutana. Urumva yuko ari ubuhombe bunini ya.
Uwo mwonga uri hagati ya makomine abiri ariyo Mabanda na Makamba mu ntara ya Makamba ungana na hegitari 630. Watanguye gutunganywa guhera mu mwaka w'1987 gushika mu mwaka w'1992. Gushika ubu rero ubushikiranganje bw'uburimyi butangaza ko uwo mwonga ugeramiwe kuko udaherutse gutunganywa ndetse n'inkukura ikaba yarasonga isibe. Uwo mwonga kandi wari usanzwe wimbukamwo ibiribwa mu masizeni atatu, none ubu himbuka isizeni imwe gusa nk'uko umuyobozi Elias abivuga. Abaserukira ubushikiranganje bw'uburimyi muri iyo ntara banemeza ko atari ubwo rugomero gusa rwankiritse muri iyo ntara ya Makamba kuko hari n'izindi ziri mu bibanza bitandukanye. Gusa bakavuga ko aho handi hari aho bikigendeka kuko bagerageje gusana sana. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Domine Banyankimbona yahagaritse mu kiringo c'amezi abiri abacamanza batatu baheruka guhanisha umunyororo w'umwaka umunyeshure wo mu ntara ya Kirundo mu buraruko. Domine Banyankimbona Murantunga yafashe iyo ngingo kuri uyu w'Imana Urangi avuga ko ari igihano gitegekanijwe n'amategeko y'akazi. Mu ndwi irangiye Perezida Evariste Ndayishimiye yari yumvikanye avuga n'agashavu kenshi kuri iki kibazo yise akamaramaza, maze ahamagarira abo bacamanza gutanga imiho inkuru tuishikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Abahagaritswe bose uko ari batatu n'abagabo bakora muri sentare nkuru y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi ni Benoît Ntisumbwa Jean Pierre Sikubwayo na Joël Nibizi. Ingingo yo kubahagarika yatangajwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane kuri uyu wa Mungu. Bahagaritswe inyuma yo guhanisha munyororo w'umwaka umwe umwana w'umunyeshure yitwa Christelle Ndayishimiye bamwagiriza ko yamenye amabanga y'akazi hari kwa 12 uku kwezi kwindwi uyu mwaka w'2023. Ni nyuma y'urugendo umushikiranganji ajejwe gisata yari yakoze ku munsi wa 4 w'indwi heze aho mu Kirundo. Domine Banyankimbona avuga ko ivyabaye ari gusamara.
Je twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahanahana ivyumviro bikwiye. Rero twabahaye impanuro yuko atanga ingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane nibigoye.
David Ninganza icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe Sojepaye yitaho agateka k'abana mu Burundi yavuga ko yabaje kubona ari umushikiranganji arinda kwisidukira aja mu ntara yabayemo amabi yakorerwa abana kandi hari izindi nzego. Yabwije urya Amerika ko bikunze kuba kenshi.
Birababaje ko bijya byabaye ubwa mbere wo kugira ngo umwana agire ingorane kugeza ari umushikiranganji avi Bujumbura agiye mu ntara gufata ingingo bica bigaragara ko aba ngaho atacu baba ariko barakora. Twayibonye kuri rya shuri cyangwa muri rya komine ariko twebwe tuba muri ibi byama kurya ahatari hake. Ahatari hake abana baratabaza, ababyeyi baratabaza. Mbere ngiriyeho ishimira ibimenyeshamakuru nivyo byatumye abategetsi bo hejuru bashobora kwisidukira kugira bara abe ako kamara mazi kuko abategetsi bo muri ako karere bo muri ntara bo muri komine ntacu bari bakoze.
Ninganze cegera cy'umukuru wa Sojepaye yemeza ko mu mashuri menshi abana babigeme bashurashuzwa n'abayobozi cyanke abarimu hagahanwa uwakorewe icyaha.
Turavise ingorane z'urunani mu mabi mu runani twita solidarite negative cyane cyane ku bantu bari mu ntwaro. Usanga aba OPG abajejwe intwaro wa Musane aba magistra barateramana hamwe bicarana hamwe bagasamara ugasanga umwe wese yibagiye kuco ajejwe. Ahatari hake turamaze kubibona twarabibonye nk'umwigisha aterinda abana aho kumutunganiriza baciye urubanza urubanza rwa civile kandi yari penal. Twarabonye aho umuyobozi yiruka inyuma y'abana ugacusanga abo bana barirukanywe burundu n'uwo muyobozi nyene na conseil de discipline imwe navuga igwego gose rukoranye rw'abigisha atamatoza bagize ntivyari bikwiye ko hari umuyobozi yose ubwira icaha nk'ico.
Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavyidoza cane n'agashavu kenshi mu ndwi heze ari mu ntara ya Karusi.
Nta mucamanza w'umucangero ariho bamaza je mbonaga aranza mu batakitwa yuko ari umuvyiza amategeko oya gamwe mumbarire uwo mucamanza yiza amategeko ashobora kuvuga ngo umwana yivye ikibazo ngo amenye amabanga y'akazi aho umwarimu asigaye asambanya umwana bagacaga ngo umwana ni wari mu ikosa nibyo ariko nibonera ubunyeri nta kinyoma kirimo. Umureza asambanye umwana mugacumva ngo umwana ngo niwe yasambanye ibyo bintu birabaho iyo umwuga wakunanirawo rero barantuye mbumukuru w'igihugu umunsi byananirenzo cyantaga intoga kubera iki mudashobora gutanga intoga iyo mwaba ariko mutabishobora nta kwitereka kintu udashobora.
Mufasoni Banyankimbona nawe yavuga ko agiye kugwiza impanuro ko bakorana.
Ibiriko biraba ngaha navyumvise nabitahuye bizotuma binyorohera no kubaha impanuro mu bikorwa bagiye kubandanya barangura.
Ku mbuga nkoranyambaga batari bake banditse bavuga ko igihano abacamanza bo mu Kirundo bahawe kidendanye n'ikosa bari bakoze ryo kurenganya umuyabaga ari mu mwaka wa nyuma w'ishure rya Mugendo muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo mu gisata cy'indimi. Abandi bagabo batatu wahoze ari umuyobozi w'iryo shure ujejwe ivyigwa n'umwarimu barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho Christelle Ndayishimiye yaraye hagati y'itariki ya 13 na 16 z'uku kwezi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tukushimire Eloge kuri iyo nkuru. Imbere kudusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye Uburusiya gusubira mu masezerano bwavuyemwo ajanye n'intete zaturuka muri Ukraine zija mu mahanga biciye mu nzira y'amazi yo mu ibahari yirabura. Indege ya gisivili yagize isanganya mu bumanuko bwa Sudani ihitana abantu 9 barimo abasirikare 4 igitigiri c'abantu basize ubuzima mu isenyuka ry'inyubakwa muri Cameroon kimaze gushika kuri 33. Jo tirero mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha ni hagarukiye dushimira abagize uruhara rwose ngo ategugwe wafasha amajwi akayegeranya ni Nadia Taha kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo wahagarikiye ibiganiro ni Edigwema turabasezera tubifuriza amahoro no kugira ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.